Igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko uturuhuko tw'abasirikare bose tuzohagarikwa itariki 17 za kuno kwezi mu ntumbero yo kubagira ko ibarura hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Mu gihe byanugwa nugwa hirya no hino ko ahubwo ngo abasirikare bahamagajwe kuko hoba hari ikibazo cy'umutekano, twashatse kumenya uko vyifashe. Navuganye n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza, abanza kumakanyira ko ataguhamagaza abasirikare kwabaye.
Tuguhamagaza namba sivyo, bavuze yuko bahagaritse amakonje guhera itariki ya 17 z'uko kwezi kwa mukakaru uno mwaka, kugira ngo abasirikare begerane. Hari igikorwa cimije gukogwa gikenewe yuko babona umusirikare akidondora n'umwidondoro, bakamufata ifoto bakamwinjiza mu mashini hariko n'inomero izina giyo.
None ico gikorwa gikenera guhagarika akaruhuko k'umuntu?
Ego, kuko hamwe boreka bakaguma baje mu makonje bagenda mu buruhuko, byoca bifata umwanya muremure hamwe wosanga hari habo basimbye. Bashatse yuko byofata umwanya muto kugira ngo bace babandanya amakonje yabo hamwe n'ubundi buzi.
No kuvuga yuko rero ni bizoba nk'umunsi umwe hanyuma konje zibandanye.
Hariho imigwi yatowe izoja mu burere bwa gisirikare bwose kugira ngo babigirire icyarimwe, hanyuma umwanya bizofata bashaka yuko uba muto hanyuma kugira bibandanye atakibazo.
Ko vyari bitanguye kunugwa nubwo yuko ngo hoba hari ikibazo cy'umutekano, kuko ngo yuhamagaje abasirikare gucyo cyangwa yuhagaritse amakonje yabo ubushaka kubategurira urugamba.
Nicyo gituma twashatse kubasigurira twebwe tubizi abiyumvira byinshi nibariho bama bahasanzwe, kandi iki gikorwa se ubwa mbere nk'iki cyo guhagarika amakonje kiba cyama cyabaye ku mwaka utashe bivuye kubategetse icyo bashaka gukora, icyo bashaka gushikako. Si kuvuga yuko haba habaye ibihe bidasanzwe.
Muti rero umutekano umeze neza ntacyo mwicyura?
Ibyo ari byose nta kintu gihagaritse umutima cyotuma haba ingorane ngo hagira habe igikorwa iki n'iki n'iki ku bijyanye n'umutekano.
Mugana niba numvise neza, no kuvuga n'abari mu karuhuko ubonye baca baga baragarutse ku kazi?
Basavye yuko ari nk'uri mu karuhuko gasanzwe, wumva kubwira icyo gikorwa kibaye kizoba rimwe baca binjira mu mashini. Uwo atazoba basansumye urumva azoyoca agira ingorane mu nyuma. Byiza bazosansuma uri mu ikambi runaka, kandi urutonde rutangwa n'uwo mutwara. Urumva uwo azoba basinze hanyuma yo havagira ingorane ku bijyanye n'ibikurikira bijyanye n'agashahara cyangwa ibindi bikorwa bashobora kumutunganiriza.
Hanyuma bari mu bikorwa byo guhagararira amahoro nabo batari mu Burundi bizoca bigenda
gute? Abo bazobasanga iyo bari.
Colonel Gaspard.